nzamba
nzambira samirana
Sangwe kaze bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe nijya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuri no munsi wa kabiri turi kwigenekerezo rya 11 rusama umwaka w'2021 ariko twabateguriye nayo akaba ahagaze kuri zimwe mu ngingo nkurunkuru zikurikira Abagabo babiri bararira koperative ya Gisanze muri komine ya Gashoho y'intara ya Muyinga baraye abagandaguwe iyo koperative nayo irasahugwa agarukomba amazi abagabo babiri bakekwa gukora iryo bara bakaba baza bahagaritswe ujejwe kwegeranya amafaranga ku mato aza n'ibidandazwa ku kivuko cya Rumonge akaba anarongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Kigwena arafungiwe mu gasho k'Inyamiramabi Karumonge kuva ku munsi wa gatanu yagirizwa inyuruzwa ry'amafaranga atozwa kuri ico kivuko haravugwa igiturire mu buyobozi bujejwe abinjira n'abasohoka mu Burundi pafe bamwe mu barondera kuronswa impapuro z'inzira ngo ntibakizironswa mu gihe bitegekanije ngo batabanje gufumbatisha bamwe mu bapolisi bahakora canke bakibonanira n'umuyobozi mukuru aya nayandi twabateguriye ni mukanya murano makuru mugira mushikirizwe na Jewe Diane nkuru nziza mukanya sase amakuru amwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira ngo duhere muyavugwa mu bijanye n'umutekano abagabo babiri barara izamu kuri koperative ya Gisanze muri komine ya Gashoho y'intara ya Muyinga baraye bagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aba bagandaguye bakaba basize abanyaze urukomba amazi iyo koperative idonido na mugenzi wacu Delicia Kamikazi
nkuko amakuru ava Gisanze avyemeza ubwo busuma bwabaye mu masaha ya 6 z'ubuca aba bazamu babiri bishwe umwe ngo yacumiswe imbugita uwundi akubitwa ikintu mu mutwe aba basuma bakaba baciye bamena urugi rw'iyo koperative biba amafaranga n'ibidandaza vyarimwo abantu babiri baba ku musozi wabonero muri iyo komine nyene bakaba bafashwe kuri wa kabiri mu gatondo aho bafatanywe mu mazu wabo bimwe muri ivyo bidandazwa hamwe n'amafaranga vyibwe aho muri iyo koperative ayo makuru nyene abandanya avuga ko ivyibwe n'amafaranga byose hamwe biharugwa mu miliyoni imbwi z'amafaranga y'amarundi mwomenya ko koperative ya Gisanze ari imwe mu makoperative akomeye mu ntara ya Muyinga ayo makuru aremezwa na bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga bavuganye na radio Inzamba abanyagihugu begereye ahabereye ubwo busuma bagasaba inzego z'umutekano gukurikiranira hafi umutekano wabo
arakoze Delicia Kamikazi uwundi muntu umwe yarayafuye yishwe na grenade ivyo vyabaye hafi isaha zibiri z'ijoro kuri uyu wa mbere ku musozi cunyu muri komine Buganda intara ya Cibitoke amakuru avayo yemeza ko uwo yapfuye ni Imbona Jackson yari kumwe na se bavuye kwizimya kanyota batashe ariko se wiwe akaba yararokotse umwe mu bajeje intwaro ku musozi cunyu avuga ko wateye iyo grenade yoba yarashaka kwica se uwo muhungu kuko yagirizwa uburozi kuri uyu wa kabiri igipolisi cyazindutse gusaka imihana yegereye aho hatewe grenade kikaba cyafashe umutamu umwe ku mvo z'amatohoza ababuze uwabo bagasaba ko kuri kumenyekana kubamwishe amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'intwari bereye abitura ubuyobozi bujejwa binjira n'abasohoka mu Burundi pafe barondera kuronswa impapuro z'inzira ngo ntibakizironswa nkuko bisanzwe mu gihe cyagenywe kugira ngo umuntu aronke icarondera bisaba gufumbatisha bamwe mu bapolisi bakora kuri pafe canke ukabanza kubonana n'umuyobozi ya mukuru inkuru ya mugenzi wacu Trifine Kaniwabo
abanyagihugu bitura PAF bavuga ko bamwe mu bapolisi basaba ibiturire kugira ngo bashobore kuronswa impapuro z'inzira baba bagiye kurondera. Ushaka igitabo cy'inzira bita passport ahejeje kubiriha asabwa kurenza k'amafaranga 150,000 kugira ironse urondera urupapuro rw'inzira mu rekarengane bita laissez passer asabwa amafaranga ari hagati y'200,000 n'amafaranga 150,000.
Era muri PAF mu kwezi kwa bidufasha mu kwa yari atangwa Jango,
abadashoboye kuronka ayo mafaranga yo gufumbatisha abo bapolisi baraheza bagasabwa gusaba umubonano umuyobozi mukuru ngo basigure igitumizo ngendo zabo zihuta. Aba bariko barondera ibitabo canke impapuro za murekarengane bita laissez passer basabwa kubonana n'icegera c'umuyobozi mukuru. Iyo mibonano kuko idahuta iboneka hari abatonda amezi n'ayandi batararonswa ivyo bakeneye kandi bari barisha amafaranga akenewe kugira ngo babironswe.
Iwa hizi kuya pasporo jesa transfer jini jesa uyu kugenda ukatulatani mwongo kani chose uri na mkona na general hiru ndia pasporo changi na vis generale hiru ndila resepa mbako kamuna wa vamo kwetu shumi na kabili kushika hii sabata wonga pasporo pata dimisho skri pafu tanda dimisho skri pafu kwa ya tamufangezi wichudide maashisa kwetu kwa mbele kwa kabili kwa gata tu kwa kani kwa tani mtu honda humo yetu wa mungu haurida acha passport munarikoraho
kuri uyu wa mbere amakuru radio inzamba yakuye muri bamwe bo mubari bagiye kuronderizwa amaporo z'inzira nuko bagonanwe mu gihe abapolisi bariko barabacura ngo batahe. Umwe mu ntwaza ngabo akorera kuri PAF yaciye abatera ubwoba kudataha kuneza aja gutaha kunabi nabo babona gukura meza. Uruganda rwo kumenyesha amakuru radio inzamba gateka kawe ntirwashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru w'igipolisi gishinzwe gucungera imbibe n'ikirere PAF General Maurice Fassien Bonima kugira ngo atange umuco kuri izo ngorane zibera mu gisata rongoye.
Trifine kandi wabo nawe nyene arakenuye tukiri muri ico gisata nyene ujejwe kwegeranya amafaranga kumato azana ibindandazwa ku kivuko cha Rumonge arafungiwe mu gasho k'Inyamiramabi ka Rumonge kuva kuri uyu wa gatanu wasanzwe arongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Kigwena yo muri komine n'intara ya Rumonge yagirizwa inyuruzwa ry'amafaranga atozwa kuri ico kivuko. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba basaba ko yohanwa hakurikijwe amategeko. Ni inkuru dushikirizwa na Alice Akimana.
Vesa na Kirutimana batazira BBC niwe yarajejwe kwegeranya amafaranga ku kivuko c'intara ya Rumonge. Amakuru ava kuri ico kivuko akanemezwa n'abegereye umuryango wiwe avuga ko yatanguye kurenguswa ku munsi wa kano heze imbere y'umushikiriza manza wa Republika. Uwo munsi ngo yaratashe ariko yongera ahamagarwa bukeye bwaho ku munsi wa gatanu ashatabwa mu gashoka ka komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Ayo makuru ava muri parike ya Rumonge avuga ko yagirizwa kunyuruza amafaranga atozwa ibicuruzwa bishitse ku kivugo cha Rumonge bivuye mu gihugu cha Tanzania canke muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo. Uwo batazira BBC ngo yoba yanduza amafaranga arenga gato imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku munsi bahejeje gupakurura ibidandazwa bishikanye n'ubwato butandukanye. Amafaranga rero ngo yatozwa yose bikavugwa ko atawuzi irengero ryayo. Ubwato buza n'ibicuruzwa ku kivugo cha Rumonge bukaba buza kabiri mu ndwi ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane. Vincent Ntakirutimana batazira BBC akaba yarakoze nk'ujejwe kwanduza amafaranga mu kiringo cy'imyaka 5. Mugihe rero asanzwe ari na warongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone Kigwena imwe mu mazone agize komine ya Rumonge. Abanyagihugu wo muri iyo ntara bafise amakenga ko hashobora gufukwafukwa ibyo yakoze ntahanwe bagasaba ko ubutungane bwokora butaravye ibyo ajejwe. Ayo mafaranga agasubizwa mbere akanahanwa hakurikijwe amategeko.
Alice Akimana arakenuye. Naye kwishure shingiro rya Cheru ya mbere muri komine n'intara ya Kirundo hari umwigisha amaze imyaka 2 adakora ariko akabandanya hembwa mu kibanza ciwe bahashize umukuta kivi umukuta kivi agashiruka bute kiwe yakoreye mu myaka ibiri kagera ku bihumbi amajana atanu by'amafaranga y'amarundi n'ubu rero akaba atarayaronswa kandi karakigoro k'abavyeyi baharereye abigisha bagiriza umuyobozi w'iryo shure ko ariwe yanyuruje ayo mafaranga akongera agakingira ikibaba uwo mwigisha yataye akazi ni inkuru ya mugenzi wacu Raoule Nkengurutse
Mukabwina Marie Rose niwe mwigisha yataye akazi yigisha kuri ecole Cheru ya mbere muri commune Kirundo amaze imyaka ibiri atari ku kazi mugabo akabandanya ahembwa umushahara wiwe ukuri kwamye abifashijwemo n'umuyobozi w'iryo shure Rutegamanzi Andre nk'uko mwarimu abitubwira
Mugarutse na Marie Rose akabaheze imyaka ibiri atatonda ku kazi ariko mu gitabo cya presence akaguma asinyigwa na diregiteri mu diregiteri aguma amusinyiye akaboneka ko aba hari amahera baba barumbikanye ataramuha kuko imyaka ibiri umuntu adatonda bisaba ko yavuye ku kazi
kuva Mukarugina Marie Rose ahagaritse kwigisha ngo uyu muyobozi w'ishure yaciye arondera umukuta kivi Esperance Mutezinka akora mu kibanza ciwe abavyeyi ngo baciye basabwa kwegeranya amafaranga yo kumuhemba ayagera ku bihumbi amajana atanu yaregeranijwe mu kiringo c'imyaka ibiri ariko n'ubu ntawuzi irengero ryayo umuyobozi w'ishure Rutegamanzi ashobora kuba yarayanyuruje ngo niwe yoyabazwa
mukota kivi arakora maze gukora karegeranywa uburyo bwo kumuhemba ariko ubwo buryo ntigeze aburonga ari naho rero yahavuye abiheba kwigisha umukota kivi amufitega n'igihumbi amajana atanu akaba yitwa Esperance Mutezinka
Ico kibazo ngo carashikirirwe no mukuru w'igihugu ariko ngo nta nyishu iraboneka abo bigisha ngo ntibatahu ingene umukozi wa leta yomara imyaka ibiri adakora akaguma hembwa bazanye mukusa kivi naho adashiruka bute kiwe kakaribwa babandanya basaba ubutungane ko bwokora amatohoza maze ngo agatangurira kuri uyu umuyobozi w'ishure Rutegamanzi Andre bamurondeye kugira agire ico ashikirije kuri ibyo bamuvuga ko ntitwashoboye kumuronka
Raoule Nkengurutse nawe nyene tumukengurukire mukanya amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutunzi
Inzamba
Ibifungurwa vya nkenerwa ntibikiboneka mu ntara ya Rumonge kuvaho ibarabara rya Bujumbura Rumonge ricikiye ku kiraro curuzi kirasa amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko ubu mu isoko hera abanyagihugu bagatinya ko bashobora kwicwa n'inzara hamwe ibarabara ritokorwa vuba ni inkuru ya mugenzi wacu Josephine John Senkunzimana
Ibyo bifungurwa ahanini bikenye ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge ni nk'ibiraya, ibitoke, amateke hamwe n'imyumbati. Ibyo bifungurwa ni byo abanyagihugu bato bato bikora ko mu gufungura kuko binazimbutse. Amakuru avaho nyene mu Rumonge avuga ko mu bibanza bicururizwamo hatagira n'icumuti. Ibyo bidandazwa bimwe biva mu ntara ya Kayanza nk'ibiraya, ibitoke nayo amateke n'ibindi biva mu ntara ya Cibitoke. Kuva ikiraro cyo kuruzi kirasa gicitse ku munsi wa kane ivyo bicuruzwa ntivyasubiriye gushikanwa muri iyo ntara kubura aho bica kuko byategerezwa gupakirwa ari byinshi kandi bikagenda n'amamodoka ari manini manini inzira yo nyene yari yo guca mu ntara ya Bururi ariko abasanzwe bajana ibicuruzwa muri iyo ntara basigura ko amakamyo yagerageje gufata iryo barabara yashayiye hagati ya Matana na Bururi kubera iryo barabara abariko bararikora Amakuru ava mu Rumonge avuga ko mu bafite ingorane kandi zo kubura ico bafungura harimo n'abagendana ingwara y'igisukari ibicuruzwa nk'umuceri n'ibiharage bikaba navyo nyene biriko birakena aho mu Rumonge ivyo biruko mu gihe barabara rya Rumonge nyanza ra Kenya byo nyene bidahita neza bitsigura ko nibicuruzwa byahora biva mu ntara ya Makamba ubu bitamanuka bicishijwe mu Rumonge abarifata basigura ko atamodokari nini nini ziricamwo kuko byamaze kononekara cyane abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bavuga ko hamwe iryo barabara Bujumbura Rumonge ritohita bwa vuba hashobora kononekara ibitari bike muri iyo ntara ya Rumonge ngo menya ko ibikorwa byo guca inzira ishobora korohereza imiduga kujabuka ugo ruzi kirasa ryatanguye kuri uyu wa mbere abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge basaba ko byoshigwamo inguvu bigahera vuba kugira ngo boroherwe
Tumushimire Josephine John Senkunzimana inkuru ya nyuma ya no makuru Iragi ya Robert Nesta Marley abandi abakamwita Bob Marley diracyafasha urwaruka rwo kwisi nyuma y'imyaka 40 yitavye Imana. Iragi ry'uwo munya Jamaica ribandanya rifasha mu gushira imbere urukundo nkuko yagiye arabiririmba mu bisikirizwa na David Gakunzi umwanditsi w'umurundi, akaba abivuze mu gihe abakunzi ba Bob Marley kuri uyu wa kabiri bariko baribuka urupfu rwiwe. Akaba yitavye Imana afise imyaka 36 gusa. Kubwiwe ngo iziyumviro vya Bob Marley birafasha mu rugamba rwo kurwanya karenganyo nkuko vyabonetse mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho urwaruka rwagumye rufatanye mu nda mu guharanira ko amategeko yubahirizwa. Kurikira David Gakunzi.
Bob Marley nuvuga yuko yari nk'umuprofeti, n'umuntu yanka akarenganyo, n'umuntu yarwanira iteka rya kiramuntu, n'umuntu yabwira abantu bose ko afise uburenganzira bwo kurwanira iteka ryabo, n'umuntu yabwira abantu bose yuko kiramuntu wese afise agaciro atamuntu akene akwiriye kurenganywa, n'umuntu yavuga ati igikuru n'ubuntu, igikuru si gukunda ibintu kuko ibintu urapfa ukabisiga kuri iyi si, mugabo abantu ubasigamo umugani igikuru ni gukunda abantu si gukunda ibintu. Bob Marley yari umuntu ashyira imbere urukundo, yavuga ati ukwankana ntaho bijyana ntacyo bimaze. Iyo mesaje rero y'urukundo y'ubumwe niyo dukeneye ngaho mu gihugu cyacu muri Afurika no mu isi yose, kumenya yuko igikuru atari amoko, igikuru atari ibidutandukanya, ubwo igikuru ari ingene twubanaho neza twubahana kandi twumva yuko twese turi abavandimwe kandi yuko twese tutoteye imbere turi kumwe. Iyo nyigisho rero nibaza yuko urubyiruko rwo mu Burundi rwatangiye kuyumva neza kuva kera, nacyo gituma twabonye mu byabaye yuko abajene benshi batigeze bagwa muri iyo mitego y'inzango mugabo bagumye bari kumwe. Rero niyo nzira dutegereje kugumamo, inzira y'urukundo, inzira y'ubumwe.
Ni kuri ino nkuru duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri. Ndabashimire mwese mwadukurikiye, shimire abafashije kuyegeranya. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Nkurunziza, mugire ibihe byiza mu banyu naho ubutaha.